mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. No mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Sanzo muntu munze yaramwikira yabigira kera akiri muto. Bagiye kumwiba bagacamo agaca ashaka kwitira abantu mu nda.
Yiba mu ndimiro kubera ubusaza nawe rwa mbere yari umusuma nyene wa Katarina yamena amazu. Mbega nakubariye ko no muri uruhungo rw'abantu bahungiye mu Rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu ha mu Gihosha nyene.
Abo ni abaturanyi b'umuntu wiciwe muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo basobanura uko bari basanzwe bamuzi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'abacuruza abantu gikomeje kuboneka mu mujyi wa Bujumbura hamwe n'inkuru ku kibazo cy'abanyeshuri batinze gutangira amasomo bitewe no kubura abarimu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi bikaba bituma abarimu n'abanyeshuri basaba ko leta yababonera abarimu bahembwa na leta nyine. Turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse mube hafi ya radio yanyu.
Musi giti kivuka ku mutumba wa Gihosha wo muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo niho hari ikiziga cy'umutama w'imyaka iharugwa 60. Iruhande y'icyo kiziga hari akadobo k'ubururu, amavoka asanzaye n'ibiharage by'ibirembegwa byumiye ku biti biboneka ko byaranduwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuganiriza abanyagihugu batari bake mu bari ngaho. Benshi badusabye kuvuga ibyo tuhasanze, ariko twashoboye kuronka babiri batuyagira ibijyanye n'uwo mutama. Uyu mugabo avuga ko uwo mutama gwagara yari yariteguriye kuva kera kuhitanwa n'ubusuma.
Bisanzwe bamufashe nyine arimo arakata ibiharage, araha ibiharage, ariko baciye bamwica nyene bamwiciranye mu mirimbo. Yarasanzwe ari umusuma nyene cyane, yama yafashwe umwanya no mu mezi aheze baramufashe baranamutemagura n'ibipanga ku maguru mwena. Baramukubise uwo icyo gihe avuga ati ahubwo fata igipanga muteme ahubwo mukureho Genevire ati koko bundi kwiba nje numva bitoshobokera ko nobihe. Yarakaburegwe nyine aba yihimbiye, ariko kabare kavuga ati reka nigurire icupa ngahire n'iryo guca ku mazi.
Uyu mugabo cyo kimwe n'uyu mukenyezi bemeza ko umutama gwagara yarafise burambe mu busuma.
Ndabizi ko yari isanzwe yiba, nta n'umwe atarizi ko yiba gwaga ngo yitoke n'ibiharage kungo cyangwa gusongwa gatobora. Nakatera agiye kuvangisha ikino amena amazu.
No uhashyitse umaze imyaka ingafite ngaha ubyumva?
No ndahamaze imyaka 40. Bisanzwe umuntu munze yaramwikira yabigira kera akiri muto. Bagiye kumwiba bagacamo agaca ashaka kwitira abantu mu nda.
Yiba mu ndimiro kubera ubusaza nawe rwa mbere yari umusuma nyene wa Katarina yamena amazu. Mbega nakubariye ko no muri uruhungo rw'abantu bahungiye mu Rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu ha mu Gihosha nyene. Acaca mu byo kuza ari ibi bitoki rero.
Aho twashyika ku mutumba wa Gihosha mu gacimbiri kambizi ahari ikiziga cya Rwagara hari umusitanteri wa komine Kirundo igipolisi cy'umutekano wo hagati mu gihugu n'inyamiramabi bariko barakora amatohoza ku rupfu rw'uwo mutama babaza bamwe n'abandi. Abafise uruhara muri urwo rupfu ntibashotse bamenyekana. Umusitanteri wa komine Kirundo yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu. Sitani Misago aramuswa komine ya Kirundo yihanikiririje yivuye inyuma abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira. Yabibukije ko agateka umuntu avukana gategerezwa kubahirizwa. Misago Sitani yasabye abanyagihugu gushikiriza abajejwe ubutungane uwo bafatiye mu ikosa, anamenyesha ko abajejwe ubutungane ari bafise uburenganzira bwo gutohoza no guhana uwagiriwe n'icyaha bisunze amategeko. Mu kurangiza, musitanteri wa komine ya Kirundo yibukije abanyagihugu bo ku mutumba wa Gihosha n'abo ku mutumba wa Mutara bari bashyitse ahari icyo kiziga ko kwihanira bihanwa n'amategeko. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze Jean Bosco ndarurinze kuri iyi nkuru ni inkuru rero y'umugabo umusaza wabonetse umurambo we ku mutumba wa Gihosha muri komine Kirundo muri iki gitondo cyo kuwa mbere abashoboye rero kuvugana n'ijwi rya Amerika akabemeza ko yishwe avuye kwiba naho abamwishe batamenyekanye mustanteri wa komine ya Kirundo asaba abanyagihugu kutihanira abibutsa ko kwihanira bihanwa n'amategeko Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje kubagezaho amakuru yerekeye u Burundi ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi uyu munsi nibwo abanyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye batangiye amasomo icyatumye bakererwa nibura ry'abigisha ababyeyi kimwe n'abanyeshuri basaba leta kwiga iki kibazo cy'abo bana bakabona abigisha bahembwa na leta inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
Ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana ri muri zone ya Mugera komine ya Bugendana intara ya Gitega ni ishuri riri ahantu hagoye gushika kwa mabarabara yononekaye hamwe hamwe n'ibiraro byarasenyutse kuva kuri no wa mbere n'ivyigwa vya kino gice cy'umwaka vyatanguye kuri iryo shuri mu gisata kigisha ibijanye n'indimi ni mu gihe yandi mashuri haheze ukwezi batanguye Manirambo na Tarasisi arongoye iryo shuri ry'Inyamagana aratubwira icatumye ivyigwa biteba
icyo kibazo cyari cyahanutse kubera tutagira abigisha nabo twari tumaze iminsi twikora ko babakutsa kivi kubera hari hasohotse ingingo ivuye ku mushikiranganji aratubwira ati si byiza kuguma musaba amafaranga ababyeyi tumaze kumva rero iyo ngingo twarayubahirije kubera rero cya kibazo dufite cyo kutagira abigisha turahagarika babakutsa kivi babana rero bacya mu mihano
Manirambo na Tarasisi amenyesha ko umushikiranganji Jeje Ndero yabaye urusha rudasanzwe gukoresha abigisha babakutsa kivi ariko ababyeyi n'ubuyobozi b'ishuri ntibarahuriza guhitigira ica amahera yotangwa ku mwana
baragishikirije umushikiranganji nawe rero yaraduhaye uruhushya kuko twosubira kwiyungunga dufatanije n'ababyeyi none rero narabateye akamu abana baragarutse n'ababigisha ndabamira yuko batsokora hama bakaronka agashiruka bute ku uwo mu ruho kibazo rero cyangwa kitora umuti gutyo
umwana ari amahera angana iki
Mu gihe cya mbere bari icy'atanu ayo twakuramo ayo bakurutsa kivi n'umuzamu aturaririra rino shuri aho rero yari icy'atanu cya mbere twari dufite abana bagwiriye ubu rero bamwe barahebye bamaze guheba nashyira nkoranya ababyeyi tujya dusanga tujya tuduhuza tujya tujya ku bihumbi bibiri nibyo bariko barariha mu gihe cya kabiri naciye mparura kubava katere ku masaha 30 biga mu ndwi naciye ndabwira ko bazuriha 25
naho ku bijyanye n'ingaruka zishobora kuba kuri abo bana kubera uko gucegwa umuyobozi agira ati
ukwezi ni kuri niya ku masaha 30 na 5 atariko arigishwa ntizuhubura ingaruka mbi ariko byose biriko n'abantu nashe nikora kunkurira hiyonye ibugendane dese ndamubwire twebwe izindwi dutaye uko ari zine tuziri
abazokora ibibazo nabo kuri ubu
abo mu 9 bahora bafashwa n'abakutsa kivi hari abari kabona bigisha ibintu nyine ndabona neza ko batahura mugabo ngo nsubireje mu destete no muri sanshe urumva ko ntibiguma bigiye kwa kundi
mbega umufise urutonde rw'abigisha mu jeje gukurikirana vanganihe
abigisha dusanga ikivi ngaha nabigisha batanu muri poste fondamentale uretse jewe nahigisha ivyigwa bibiri mu vyigwa 10 abandi bose barabakutsa kivi niba ariko baransaba raporo nokuri ntatanga yuko ngaha dufise 0% d'enseignant muri poste fondamentale
bangira inama Pierre Clave umwigisha kuri iryo shuri asanzwe ari muri komite jeje gutunganya ishuri amenyesha ko kino gice gitanguye abasa nabihebuye nk'abarezi kubwo umwigisha atuorera yorera ibikura bangira imana Pierre Clave
twebwe turabona yuko turiko turera dusubira inyuma kuko muri ico kiringo abo twari twiyumviriye yuko umwaka uzohera baratanguye bakazogira ico bavamo cyaceye cyanka kuko barasanga ku ishuri abantu bakaguma bicari yatanakimari ko barakora
Deo nimbesha umuvyeyi ari mu baserukira abandi bavyeyi muri komite jeje utunganya ishuri asaba leta kurungika bigisha kugira ngo umutwaro uve ku bavyeyi
bivyo dusaba byukuri basaba abantu nzi bakwiye abarimu dufate ndimo dusaba cyane cyane nabo bantu nyine baba basaba leta yo birungisa kugira ngo turabe ko abana bashobora kwiga
Nduwimana Isaac aserukira abandi banyeshuri kuri iryo shuri ati twebwe tumeze nkaho twiga mu mashuri y'abigenga
kuko turaraho amafaranga turi hatwe turaho n'andi mashuri mora kuno natwe twokwiga nk'abanyeshuri biga mu mashuri ya leta kuko ubu tubona ko mwe twaba turi nko muri prive
ba abanyeshuri biga kuri iryo shuri reka n'ababyeyi babo basaba abajeje Ndero gutora umuti wabigisha kuri iryo shuri cyangwa barungika abana baharerewe kwiga ku yandi mashuri afite abigisha bahembwa na leta. Iryo shuri ryisumbuye rimaze imyaka indwi ritanguye, ariko abigisha bagiye kubura aho batanguriye kwigisha igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Inyamagana muri komine ya Bugenda ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika mu murwa mukuru Bujumbura haragaco kabantu bibisha imbunda biyitirira iperereza. Akenshi bakunda kwambura abagendesha amapikipiki. Mu gipolisi n'ubuyobozi bw'umujyi bemeza ko bagiye guhagurukira icyo kibazo. Basaba abantu gutanga amakuru byihutirwa igihe bahuye n'ubwo bujura cyangwa se babonye uwo babikoreye. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza abahe inkuru irambuye.
Amaze kwibwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batashimye kuduha amajwi kubw'imvo z'umutekano wabo. Batubwiye uko bambuwe utwabo, bamenyesha ko babiba bakoresha imiduga bita ama double cabine atagira imparati plaque mu Gifaransa canke ziboneka gace gatoyi kuburyo ata muntu yoshobora kuyimenya. Abakoresha iyo miduga nk'uko bizigurwa n'abibwa bafise inkoro imwe na rimwe, umwe canke babiri muri bo bakaba bambaye impuzu z'igipolisi. Mu guhagarika umuntu bamubwira ko afite amakuru ko ari mu bahungabanya umutekano, bakamupakira mu muduga bamubwira ko bamujanye mu iperereza. Amaze kurira co kimwe n'ipikipiki yiwe kubazigendesha, abwirwa ko ajanywe mu iperereza agategekwa kudakura ku rurimi aho abafatiwe ko inkoho. Ariko inzira zijya mu biro canke ubusho bw'iperereza sivyo baheza ngo bafate. Baca bajanwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho bita quartier industriel canke mu Buterere. Izo ibanza batwarwamo n'amazahari n'ahantu hari kwacibwa amabarabara mashasha kandi nta n'amatara hari, haba hari umwijima mw'ijoro. Nubwo baganiriye n'Ijwi rya Amerika bose bavuga ko badakubitwa bahashitse bamburwa twabo twose bagategekwa kwiruka. Ivyo bakunda kwibwa n'amapikipiki, amatelefone ngendanwa, amafaranga n'ibindi bintu vy'agaciro baba bafise birimwe amasaha, imigufu n'ibindi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bantu batava mu nzego z'umutekano, agahamagarira abantu bose bashirirwa n'ubwo busuma kubivuga mu maguru masha.
Imodoka zinyuruza abantu muri no minsi dusaba uwo ba yaravyumvise ko cabibwira igipolisi. Icyo twomenyesha nuko igipolisi iyo kitiboneye cyaha kiriko kirakogwa ntigeza ngo kibyibwire, ari no cyituma igipolisi cyama gisaba uwo muntu aba yabigiriwe cyangwa bene wabo cyangwa aba babibonye ko boheza bakakimenyesha kugira ngo giheze gikore amatohoza hanyuma babikoze baheze bafatwa.
Ekano mukuru w'igisagara cya Bujumbura asigura ko atari bwumve ubwo bugizi bwa nabi. Fredy Mbonimpasanga ariko ubwo busuma butagoye gutuza.
Ubwa mbere ndavyumvise ivyo bintu ariko murazi yuko iyo amahoro ariho hari n'izindi ngeso uce zitangura nk'ubusuma kuko bashobora kwidegemvya, kuko n'ababazi nuko n'abanyagihugu bashobora gutaha bwije kuko atabibazo biro by'umuteka. Nagira rero nsabe abo bantu bamaze gushikwa n'ivyo bintu baze batange inkuru hanyuma tuzikorere ko kuko mburya ikintu kitavuzwe ntawe kimenya. Icya kabiri babinyegeje baba bakingiki baba abo bantu. Rero hariho amakomite y'inyabune, hari igipolisi, hari administration, abo bose tuhagurutse nubwo busuma twabutuza.
Mu ndwi zitatu ziheze umugwi w'abantu bane biyitiriye iperereza biba abantu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi bakoresheje ubutekamutwe escroquerie baratawe muri yompe n'igipolisi hari mu ntara ya Ngozi. Eroje Wirika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Murara disko rero muri cyo kiganiro iwanyu mu ntara. muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC yateranye kuri wa gatandatu i Dar es Salaam muri Tanzania, yasabye ko ubumwe bw'Uburayi bwakuraho ibihano bwafatiye u Burundi. Iyo nama yemeje ko ibyo bihano bidakuweho, akarere ka EAC katazasinya amasezerano y'ubucuruzi n'umugabane w'Uburayi. Cyakora abatavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'abayoboye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bari hanze y'igihugu muri iki gihe bakiriye nabi iyo ngingo, bakaba bari baranasabye ko ibyo bihano byagumaho. Mu kiganiro muri sanga mukanya, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iki kibazo aganira na Pancras Cimpaye ushinzwe gutunganya ibikorwa by'umugambwe MSD, Richard Ciramunda umukuru wa Radio Bujumbura News akaba n'umunyamakuru. Turatangira twumva Cimpaye uvuga ibyo, utangira avuga ibyo byasabwe n'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byasabye nyine ko umuryango umwe bw'Uburayi wakuraho ibihano byafatiwe u Burundi.
Ako kamo huko uvyibaza nawe twakakiriye nabi cyane, twakakiranye umubabaro n'agahinda kandi karadutangaje rwose. Biratangaje kubona mu gihugu hamaze gupfa abantu barenga 200,000, mu gihugu hamaze kuboneka impunzi zirenga 500,000 z'abarundi bahungiye hanze, mu gihugu hari abanyororo batagira uko bangana, mu gihugu abantu birirwa baranyuruzwa bakishwa. Umukuru w'igihugu cy'Uganda yubaka akavuga yuko mu Burundi ari amahoro, yubaka akavuga yuko abafashe ibihano kugira ngo bagondoze ubwo butegetsi bureke gusesa amaraso ko barenze ihaniro. Bitangaje cyane cyane iyo bivuzwe n'umukuru w'igihugu cy'Uganda azi neza ingene yashyitse ku butegetsi, iyo ataba Makunga amufasha, iyo ataba Julius Nyerere amufasha, icyo gihugu n'uyu munsi ngira ngo Idi Amin Dada abashyigifukanye mu nda. Uyu munsi mu Burundi kuse Idi Amin Dada byumvikana rero yuko Idi Amin Dada wo mu Buganda Perezida Museveni yumva ko kumukura ari byiza, ariko akavuga ati Idi Amin Dada ariyo nkuru nziza wo mu Burundi, nimumureke, ni umwana mwiza, ni intungane.
Mushira ntahe Cimpaye aho woba uri kugereranya uburo n'amasaka, ibyo bintu uri kuragereranya nta muntu w'umunyapolitiki azi ubwenge ashobora kubigereranya.
Ndibaza ko iyo ntabanze ubwenge utari kuntumira, abantu mikorera yuko uzi neza yuko ubwo bwenge ndabufise, bose barica, bose basesa amaraso. Abarundi 200,000 bamaze gupfa, si kuvuga yuko ari isazi baba bariko barahonyora, si kuvuga yuko ari mibu baba bariko barahonyora. Uyu munsi imiduga abarundi basigaye bayitwara ku mutwe kubera ko babuze ibitoro, si kuvuga ko icyo gihugu kirimo amata n'ubuki. Uyu munsi abarundi bariko baricwa n'inzara, si kuvuga yuko icyo gihugu hari aho gitaniye n'amaroregwa Idi Amin yakora.
Emoshia na Cimpaye, hariho abarundi benshi bashaka kuvuga ko gusaba ibihano bisinzikaza abarundi ari uko abo banyapolitiki nabo nyine batabakunda abarundi n'u Burundi.
Nagomba nibutse yuko mu mwaka w'1997 ibyo bihano byarafatiwe leta ya Petero Buyoya, harimo abarundi abo nyine barimo uyu munsi. Abafashe ibyo bihano uwo Museveni arimwo, Perezida wa Tanzania arimwo, East Africa yose irimwo, Afrika y'Epfo irimwo, abarundi barafatiwe ibihano kubera yuko hariho ubutegetsi bagomba kugondoza kugira ngo bugende mu biganiro. None uyu munsi Perezida Museveni yosigura gute ko abarundi b'uyu munsi aribo ababaye gusumba abarundi bicho gihe? Babaye ugomba gufata ibiganiro kugira batabare. Ibihano byo gutabara, ibihano byo gukura ku butegetsi, ako kagwi k'ubutegetsi buri ko butema butongora bica abantu.
Ego mereka tuhe n'ijambo rishara, ariko ndabona ko mushya ntahe Cimpaye abandanya kugereranya imicungwe n'amabungo nk'uko abanyamerika babivuga. Reka rishaka namwe ya kamu katewe n'abategetsi bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko mwaka kiri gute, akamu gasaba ko ibihano byafatiwe Burundi byo futwa?
Ego icyo nashaka kubanza kuvuga nuko ivyo Museveni umukuru w'igihugu cy'Uganda yashikirije muri ijya nama ari ikintu gikomeye cyane bose, kuko abakurikiranira hafi ibiko biraba mu gihugu cyacu cyane cyane mu gisata cya politike bari bamaze iminsi biyumvira iyo turiko turaja n'ivyo turimo ibyarivyo. Umukuru w'igihugu cy'Uganda rero umwanya yafashe agasigura kandi yarabigarutse ko kenshi agasigura yuko inyo europeyene yokura ko ibihano ku Burundi igaha amahoro Burundi Burundi bukagerageza kuvugana n'akarere ahubwo batora inyishu byarerekanye ikibazo gisanzwe gihari abantu benshi biyumvira yuko mbega byukuri leta y'u Burundi irafise abo bahanganye twokwita abapolitisiye muri opposition donc rero muri ico gihe Museveni yatweretse neza na neza yuko opposition ihari kuri leta y'u Burundi uno munsi ari abazungu ari inyo europeyene nabo bantu bake bake twokwita les occidentaux mu gifaransa muri ico gihe rero niho tuca tuvuga kuko ico Museveni yagize ari kiza cyane kuko tuca tubona neza na neza ishusho rihari muri politike no mu ngorane z'u Burundi uno munsi aho rero tuca tubona yuko twa Museveni yoba yashatse kuvuga ati ubu rero abanyepolitike nyabo abanyepolitike w'ukuri batari inyuma batari mu kwaha batari mu mababa y'abazungu abo bazungu nyene baguma bakokeza ibyo bihano byose baguma bakokeza abo banyepolitike bari hanze nuko ibyo byose byohagarara hagakinwa cyo wundi baka abanyepolitike bo muri opposition b'ukuri bakaba ari bo baje kwicarana na leta y'u Burundi kugira bavugane
icyo kibazo nibaza ko umushya ntahe cimpaye yogira ica kivuze ko imbere yuko duhi jambo abanyamanyi radio ijwi ry'America ko muvuze ibintu ka abantu benshi badashaka kwemera ko opposition mu Burundi arabazungu reka umushya ntahe cimpaye agira ica kivuze ko mukanya gato
nibaza ko uvuze yuko opposition yo mu Burundi arabazungu woba wihenze gose ko baragasuzuguro ko bari no kutamenya neza ibiriko biraba mu gihugu ibyari byo kuko ngaha nagomba nibutse yuko umuhuza Benjamin William Mkapa amaze gukoranya ibiganiro hagati y'abarundi yarusha agashika gatatu nagomba nibutse yuko abagiyeyo abari bicaye barabarundi bari bicayeyo yari izari ntumwa za Petero Nkurunziza ndabaserukiye imigambwe itavuga rumwe n'ubwo butegetsi na cyane cyane abahurikiye mu runani Senared aho rero nta muzungu n'umwe nabonyemo nagomba nongere nibutse yuko igihe iminsi yose haba hariho igihugu kiriko kirasesa amaraso mu gihugu cyabo kiriko kibica bene gihugu nta wosubira gusubira kuvuga ngo u Burundi bwarikukiye nta wosubira kuvuga ngo hariho abategetsi batowe kuko demokrasi ijya karata bashira mu isanduku ryo gutora demokrasi ni gusomera ikirema muntu ni gusomera izina ryose ryitwa yuko ari umuntu cyangwa ikintu cyose kiri kuri icyo gihugu iyo uri kuri icyo abantu rero niho uvuga ngo waratowe kirano ndabona ayo matora ntiyemewe abazungu rero uyu munsi batanga amafaranga yabo bavuga bati nta mahera dushobora guhereza igihugu amahera y'abanyaburaya bemera demokarasi amahera y'abanyaburaya bemera agateka kazi na muntu amahera y'abanyaburaya bazi ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa ntidushobora kuyahereza ubutegetsi buri ko butema butongora bwica abene gihugu
n'abahinga n'abahinga mukanye gatoye cyane rwose
mu bwicanyi
mu bwicanyi wa mu Burundi muremera ko abatavuga rumwe na leta nabo nyene babifisemo uruhara
se mu ruhara ko basemerera bagatabaza amakungu igihe warageje gutabara igihugu warageje gutunganiza abajya gihugu ariho ari karabica turabifisemo uruhara kizokwama dusemerera
Mushikana he Richard Kiramunda abasaba kuri bihano bibandanya mu Burundi kandi bisizikaje ubuzima bw'abarundi bato bato mu babwirike.
Oya iyo no numukino mubi cyane wa politike kuko ibihano bisabirwa ku Burundi bifati bikora cyane cyane abanyagihugu bato bato kandi abo banyagihugu bato bato atana hamwe bahuriye nayo nubwo bwicanyi nayo makosa yose akogwa mu gihugu kuvyerekeye gutwara nabi kuvyerekeye ubwicanyi kuvyerekeye za ruswa n'ibindi byose no gutwara nabi igihugu arivyo bita mauvaise gouvernance nico bituma aho benshi bavuga bati ngo abazungu barahagaritse gutanga amahera sivyo sivyo ariko amahera menshi cyane agitangwa baravuga hasi ibice 80% bigitangwa amahera bahagarika cyane cyane niyo mu gisoda igipolisi n'ibindi bihari mugabo nyukumenye neza abo bantu basaba ibihano ku Burundi babwiye kuguma bashira imbere icyumviro cyo kumenya yuko bibikora ko cyane cyane abategetsi bikora ku banyagihugu nico gituma iyo bosaba ukundi kuntu bufatirwa ibihano mugabo ibihano bidakogwa bidakora ku banyagihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradio hejwe rya America isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na John Bosco muri Veneza.
Muri Veneza
muri hehe?
Ije design Bujumbura.
Murafite ikibazo? Murafite cyumviro?
Nasomye kuri iyi nkuru yerekeye ibiganiro byagiye biba ibyari uko bibera i Dar es Salaam, noneho nsanga kubyo noneho abakuru b'ibihugu babiri basabye bafatiye kuri uyu mukuru w'igihugu cya Tanzania n'uyu mukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ni kuvuga baravuze ko ibi bihano iyo yarekeye yafatiye u Burundi yohava. Noneho rero twe tugiye kuyiheza turi abantu bato cyane b'abanyagihugu, usanga ibi bihano ahanini ubwo bagenda kubifata bigenda kuba afekte ku bantu bato bato cyane, noneho ku banyagihugu ubwo nk'uyu munsi ugiye kuraba ubwe abanyagihugu bato bato nitwe turiko turagira ibibazo bitandukanye bikomeye cyane, noneho ukumva ko abo bantu bo bari ku biti hejuru bebo kugira badoshikirwe uyu munsi, ni kuvuga ko umunyagihugu wa nyuma ziba yafunze. Ku by'ibyo rero jewe mbona imyaka ibiri iraheze bari mu mpari zidahera, jewe mbona umengo ibi bintu byari bikwiye guhagarara noneho bakaraba ineza z'abanyagihugu bato bato.
Ego mereka tu
ibihano byari bikwiye kuhava, hanyuma bakaraba abanyagihugu bato bato ingorane babayemo ibintu byaragiye by'ubuzima buragiye.
Yego me moshi anahe John Bosco reka chimpaye agire icyo avuze kuco kucimvira mushikirije mushikira nahe chimpaye mukanye gatoye cyane rwose
icyo nashikiriza kuri icyo John ariko aravuga abantu bato bato mbega ni bande iyo wisha abantu ibihumbi bibiri Frederic Mundikiye wisha abantu ibihumbi bibiri uraza abantu bari nyuma yabo bandi bihumbi bibiri bariko bararira bari mu maganya no mu marushwa ingene bangana, naho ufata ko umuntu umwe ashobora kuba afite abantu bashika ijana inyuma y'iyo mu miryango ibisanira bari nasenga bavukana, iyo ushize abantu barenga ibihumbi amajana atanu ukabarungika mu makambi y'impunzi abantu ibihumbi amajana atanu abo si muri abantu bato bato, iyo ufashe abantu bashika ibihumbi n'ibihumbagizi ugaterera mu gasho ugira ngo abari muri ubwo busho nabashikira ganje abari muri ubwo busho sabantu bato bato, iyo rero turiko turavuga icyo kibazo ntushobora kwemerana gato yuko hari abantu barenga ibihumbi bibiri bapfa ukavuga ngo icyo kibazo si cy'abantu bato bato ni cy'abanyapolitike. Uyu munsi nta sano yahora n'umudepite
mushya ntaye kimpaye kubona abategetsi nka perezida w'igihugu cya Uganda na perezida w'igihugu cya Tanzania bazi neza Burundi bakaba bafashe iyo ngingo, ivyo muvuga byose by'ibirego by'ubwicanyi by'abantu bapfungwa mwibaza ko batabizi, ntiwabona ko impande zose zifite uruhara mu mabi abarundi babonye muri iki gihe?
Nagomba ndabibutse yuko East African Community igizwe n'abaprezida batandatu, uyo munsi hari abaprezida babiri, ni ingingo yafashwe n'abantu babiri kuri batandatu.
Reka Shiramunda nawe agiye cyavuze ku byashikirijwe na John Bosco mukanya gatoye mushya ntahirisha.
John Bosco w'Ubujumbura yavuze nk'ibyo nari mpagiye kuvuga gatoye yuko icyo bihano bibabaza cyane cyane abanyagihugu bato bato, kuko naho higeze gusohoka ibihano bimwe bimwe bafashe ku byerekeye abategetsi bamwe bamwe bakomeye abasirikare n'abashikiranganji, mugabo nta na kimwe cyahindutse, baracyafata indege baracyatembera aho bashatse hose, baracyafise amatungo bafise nta muntu n'umwe yafashe, n'ibihano bisa n'ibitagira akamaro mugabo ibihano bikomakomeye biva muri Union Europeenne n'ahandi n'ibihano bihasha cyane cyane ubuzima busanzwe b'abanyagihugu bato bato. Kutugarutse kuri icyo kibazo cya Museveni, ibyo yavuze Museveni n'umuntu azi neza cyane ibibazo byo mu Burundi, n'igihe twari Arusha Museveni mu nyuma niwe yari yashinzwe kukurikirana ingene amasezerano y'Arusha akirizwa kuja mu ngiro n'umuntu azi neza ikibazo cy'u Burundi hagati y'abanyepolitiki abanyepolitiki imwe umwe arabazi arazi ibyo bashoboye n'ibyo bakora n'ibyo birirwa barashikiriza abazungu n'ingene naka na naka akoreshwa kuri ibi
n'ibyo
Ibari Richard Shiramunda umukuru wa Radio Bujumbura News akaba n'umunyamakuru hamwe na Pancras Chimpaye akaba rero ari uhuza bikorwa umuntu ushinzwe gutunganya ibikorwa mu muryango MSD ndagira ngo rero mbashimire kwa mwateza amatwi mwakoze mwese mukomeze kandi kugira ibihe byiza kuri mikoro ya Eugene Mukavusi